Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 21 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2017 muri Komune ya Federica Nkundikije.
Biratomoye neza yuko iyo amatora araba abantu ama nomination kwaza gutora scrutin secret kuvuga barandika biherereye kuba rero amateka ameze gutya bakayarenga ko cyose kuvyihangana
uyo ni umushinga amateka Fabien Banciriano wo mu runani amizero inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose rwaciriwe byanamenye gishari hamwe ni inkuru yerekeye itorwa ry'abashinga amateka 9 bagiye guserukira Burundi mu nama y'amashinga amateka turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio ya Amerika ho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cy'u Faransa i Paris ku mugwa mukuru w'u Faransa, umupolisi umwe yishwe abandi babiri bagakomereka mu bwicanyi bwabaye kuri uyu wa kabiri. Nta byinshi byashikirijwe ku bijyanye n'ico gitero gisa n'icyakozwe nabi yahuzi. Igipolisi cyatangaje ko umwe mu bakoze ubwo bwicanyi yapfuye arashwe. Umunyagihugu yarahabereye icyo gitero yabwiye abajeje umutekano ko hari umuntu yavuye mu muduga yarimwo atangura kurasira hafi y'igituro cy'imiduga yunguruza abantu. Igipolisi cyasavye abanyagihugu hamwe n'ingenzi ko bokwigirwa kure y'ikibanza cya Champs-Élysées ahabereye ubwo bwicanyi. Hasanzwe kandi hagendegwa n'ingenzi nyinshi. Abategetsi mu Faransa bamenyesha ko baza batanguye amatohoza. Perezida Donald Trump wa Amerika yarungitse ubutumwa bwo guhoza Abafaransa, avuga ko kandi ari akarorero k'ubwicanyi bwabaye ndanse muri kino gihe. Tubutse ko muri kino gihe igihugu cy'u Faransa kiri mu myiteguro yo gutora umukuru w'igihugu mushasha. Amatora ategekanyijwe kuba ku nshuro ya mbere kuri uyu w'Imana. Muri Zimbabwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yarunze uburunani rwo guhangana na Perezida Robert Mugabe mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza w'2018. Morgan Tsvangirai yahoze ari umushikiranganji wa mbere hamwe na Joyce Mujuru yahoze hari icyegera cy'umukuru w'igihugu basanzwe baserukira imigambwe ibiri ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi barasinye amasezerano yo kugira urunani kuri uyu wa gatatu. Kuri uyu wa kane naho Tsvangirai akaba yakoze andi masezerano n'umunyepolitike Welshman Kube bari bamaze imyaka ishika kuri 10 badacana uwaka. Kuri uyu wa gatanu Pastor Ivan Mawarire yatawe mu mbuto mu kwezi kwa mbere yagirwa kuba yaragaragaje ubutegetsi no gutukisha ibendera ry'igihugu aza kurenguka imbere ya sentare y'iharare. Deprose Mucena aserukira ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu Amnesty International muri Afrika y'Uburengero avuga ko leta yari ikwiye kurekura urwo rubanza. Mucena akavuga ko leta ikoresha ubutungane mu gutoteza abanyagihugu. Umukuru w'ibanki y'isi yose Dr. Jim Kim yagabishije ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi bigiye kuzosubirwa n'amamashini mu bihugu bitaratera imbere. Ivyo ngo bikazotuma hagwira injyane zishobora gutuma impunzi ziyongera. Ivyo Dr. Kim yabitangarije mu nama y'abarongozi mu bisata by'ubutunzi na politike ku isi yakoranijwe n'ibanki y'isi yose hamwe n'ikigega cy'isi yose yabereye Washington kuri uyu wa kane. Dr. Kim avuga ko bitagaragara neza umuvuduko ubuhinga bw'amamashini buzogabanya ko ubuzi, yamara ko ari ikibazo gikomeye gikwiye gutorerwa umuti byihuta bivuye ko isi sanzwe iri kirahangana n'ibibazo by'intambara, ihindagurika ry'ibihe, inzara n'ibibazo by'impunzi bikomeye cyane kuva habaye intambara y'isi ya kabiri. Umukuru w'ibanki y'isi yose avuga ko inyishu y'icyo kibazo iri mu kwegeranya amamiliyaridi y'amadolari nako yo gushira mu mitahe y'abikorera utwabo kugira ntibarondere inyungu z'umurengera canke ntihagire izo barondera namba. Dr. Jim Kim yibukije ko Amerika yatakaje ubuzi bwinshi buharugwa mu mamiliyoni mu 1999 bivuye ku buhinga bushasha mu buzi. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yatangaje ko ategekanya kugendera Perezida Donald Trump wa Amerika mu kwezi kuza. Ni nyuma yaho Perezida Trump amwakuriye ku telefone amukeza ku nsinzi y'amatora yabaye ku munsi w'Imana. mukiganiro yatanze kuri wa kane President Erdogan yavuze ko uwo mubonano uzoba mu matariki ya 16 na 17 z'ukwezi kuza kwa gatanu. Avuga kandi ko yizeye ko uwo mubonano uzotuma imigenderanire ya Amerika na Turukiya ikomera. Ibiro vya President Trump ntaco biratangaza kubijanye n'uwo mubonano. Yamara mwomenya ko kandi ibihugu vya Buraya ataco vyavuze kuri iyo ntsinzi bivuye ku makenga bifise ajanye n'ivyavuye muri ayo matora. President Erdogan hakaba yatangaje ko sentare y'ibihugu vya Buraya atacifise ivuguruza kuri ayo matora. Uwahoze atwara Irani Mahmoud Ahmadinejad yakuwe ku rutonde rw'abazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu atekanije kuba mu kwezi kuza kwa gatanu. Ahmadinejad yakuwe mu mabanga yo kurongora igihugu mu 2013 inyuma y'ibiringo bibiri byasize Irani mu macakubiri no mu bwigunge ku rwego mpuzamakungu. Intwaro yiwe ikaba yararanzwe n'amajambo aturira yakoresheje kuri Israeli hamwe n'umugambi yashira imbere cyane ho guhingura ibigwanisho bya nuclear. Ahmadinejad yatangaje mu ndwi iheze ko azokwitoza mu gihe atawaravyiteze. Yavuze ko afise umugambi wo gushikira uwahoze ari cegera ciwe mu mabanga yo kurongora igihugu Hamid Bage, yamara nawe nyene hakaba atemerewe kwitoza. Hassan Rouhani yahora atwara Irani ari mu bazohiganwa muri ayo matora. Rouhani avuga ko yizeye ko abanyagihugu bazomwongera ikindi kiringo kugira ashobore kubandanya ibyo yasezeranye kubijanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu. Tuwibutse ko mu 2015 Irani yagabanirijwe ibihano by'ubutunzi yari yarahawe bivuye ku bigwanisho bya nuclear yahingura.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda yahanishije Bernard Munyagishari igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha bya jenoside hamwe n'ibyaha byo gutyoza agateka kazira muntu byamwagiriye. Bernard Munyagishari arirwa ibyaha bya jenoside akekwa ko yakoreye ku Gisenyi mu 1994 yarungitswe na sentare yarusha kuranira mu Rwanda mu mwaka w'2013. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mbere yo gutangira gusoma imyanzuro y'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu, umucamanza ukuriye inteko iburanisha madamu Alice Umulisa yabanje kwihaniza itangazamakuru ko nta foto cyangwa ijwi byemewe gufata muri uru rubanza. Byamufashe byibura iminota 45 asoma imyanzuro y'urubanza. Munyagishari ntiyari mu cyumba cy'iburanisha. Imyanzuro yakurikiranywe n'abahagarariye inyungu z'ubutabera muri urubanza atemera Maître Brice Bigotwa na mugenzi we Jeanne d'Arc Mutesi. Ubushinjacyaha bwahagarariwe na bwana Faustin Nkusi na mugenzi we bwana Bonaventure Rubegwa. Ibyaha ubushinjacyaha burega Munyagishari burabishingira ku batanga buhamya bw'abajije. Ibyo bigizwe n'ibikorwa umucamanza yasesenguye birimo ko bavuga ko Munyagishari yari perezida w'Interahamwe ku Gisenyi azigisha ko zigomba kwica Abatutsi kandi ko yazitozaga gisirikare mu mugambi wo kwica Abatutsi. Buramurega inama na za mitingi bavuga ko yitabiriye mu bihe bitandukanye zitegura ubwicanyi. Hari kandi amarisita ashinjwa ko yakoresheje ngo hamenyekane Abatutsi bagombaga kwicwa ku Gisenyi. Baramurega amabariyeri yakumiraga Abatutsi ngo badahunga ku Gisenyi. Munyagishari areregwa Abatutsi biciye kuri paruwasi ya Nyundo no mu nkengero zaho. Baramurega ko ubwe yahigaga Abatutsi mu mujyi wa Gisenyi akabajyana ahiswe kuri komine Ruje ngo bicwe. Mu bindi bimenyetso bivugwa n'abatanga buhamya n'ubucukuzi ibyobo byanagwagamo imirambo y'Abatutsi ndetse no kuba bamushinja ko yaje gufata i Kigali ibikoresho gakondo bavuga ko yakuye kwa Kabuga byo kwica Abatutsi yifashishije ingingo z'amategeko zimwe mu manza zaciwe kuri jenoside ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye kuri jenoside. Umucamanza yasesenguye ibyo byose maze avuga ko Munyagishari ibyaha akurikiranyweho yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda. Umucamanza ahamije Munyagishari icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cya jenoside ndetse n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu muri 94. Buri kimwe muri ibi byaha amategeko y'u Rwanda gihanisha igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko kandi umucamanza asobanura ko ibi byaha bigize impurirane mbonezamugambi bitandukanye no kuri Munyagishari woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha iki gihano ntigishoboka. Amasezerano u Rwanda rwashyizeho imikono arebana no guhanahana abakekwaho ibyaha bya jenoside yemera igihano cya burundu. Urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko umuntu kuko na bimenyetso simusiga ko yagikoze. Umucamanza yanzuye ko munyagisha aratsinzwe bidasubirwaho amusondera igarama ry'urubanza kuko abura nafunzwe. N'igihano abahagarariye inyungu z'ubutabera muri urubanza Maitre Mutesi na mugenzi we Bikotwa bahise bajuririra babwira umucamanza ko batishimiye imikirize ye. Bavuze ko bazamushyikiriza imyanzuro ikubiyemo impamvu zisobanura ubujurire bwabo bamaze kubona kopi y'imikirize y'urubanza. Uko ari babiri ntibadutomoreye inenge ku yindi muzobanenga umucamanza. Umva uko Maitre Bikotwa yatubwiye.
Niba mwagiye mukurikirana uko amaburanisha yagiye agenda, twagaragaje inenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko zo kutakira ikirego zijyanye n'abatangabuhamya ni nyinshi cyane. Inenge zo zirahari zishingiye ku mategeko, ikigaragara ni uko zirengagijwe n'urukiko.
Ubwo baheruka mwiburanisha ripfundikira urubanza, abanyamategeko babwiye umucamanza ko basanga uwo bahagarariye mu nyungu z'ubutabera ari umwere, akwiye kumurekura agatesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha. Ntacyo Bwana Faustin Nkusi uvugira urwego rw'ubushinjacyaha yifuje kudutangariza, yavuze ko azagira icyo abivugaho nyuma yo kubona kopi y'imikirize y'urubanza. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 58 yoherejwe mu 2013 mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, yararegwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Akekwaho ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu aho yahoze ari umwarimu. Umwaka urihiritse yikuye mu rubanza ashinja ubutabera kubogama kandi ibyaha byose arabihakana. Yikoma ubutabera bw'u Rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Urukiko rukuru rumuhanishije guhera mu buroko akiburana mu rukiko rw'ikirenga ikibazo cy'inkomoko ye, aburana mu rurimi rw'Igifaransa yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya Nyamudede Mushari Bernard. Munyagishari abaye uwa kabiri woherejwe n'urukiko rwa Rushu hamwe n'inkiko z'u Rwanda nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi nawe urukiko rukuru rwahanishije icyo guhera mu buroko. Akabagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'amashyaka y'Uburundi yaremejeje ku munsi wa kane amazina y'abantu 9 bagiye guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika yo mu seruko. Batanu muri bo bava mu gambwe uri ku butegetsi, bane bakaba abakenyezi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Tukaba twemeje icese yuko inama nshingamateka y'Uburundi yabemeje.
Turi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ku mugwa mukuru Bujumbura hakorera inama nshingamateka y'Uburundi. Umukuru w'urwo rwego Pascal Nyabenda ahejeje gushimangira iyemezwa ry'abashingamateka 9 bagiye kuzoserukira Burundi mu nama nshingamateka ya se East African Legislative Assembly EALA. Nyabenda yabwiye abashingamateka bari bahari amamoko yabemejwe.
Batanu muri abo bashinga amateka twabandikiwe n'umugambwe CNDD-FDD, hanyuma babiri batanzwe na coalition Mizero, umwe yatanzwe n'umugambwe Iprona, umwe akaba ari uwo mu bwoko bw'abatwa. Bose rero bashize hamwe baca baba abashinga amateka 9.
Ku bashinga amateka 110 bari bitaze ibikorwa byo kuri uyu wa kane. Umwe Rudende ni watemeje mazina ni Fabien Angelianino wo mu runani rw'abigenga Mizero y'Abarundi yadusiguriye icyamutumye gufata iyo ngingo.
Akanegeje mbona kuri ege madorodere interieur rigenga abashinga amategeko ingene bakora ingene batora, biratomoye neza yuko amahingo ya 71 na 72 iyo amatora araba abantu amanominasi kuko aza gutora scrute secret kuvuga barandika biherereye kacyo bintu nakivuze nsaba umukuru n'amashinga amategeko ko tora be nuko yashije kubinyemerera abe nk'uko bamenyere kubikora. Mugabo icyantanganye nuko dukunze guhinyanyura amategeko iyo baba barahinyanywe ibibwiri ingingo ntacho buza ko batora kuri kuba rero amateka ameze gutya bakayarenga ko isushwa kuvyihanganira
naho banje ryane natabyihanganiye umukuru w'inama nshinga amateka yamuseguriye cyatumye hakoreshwa bene ubwo buryo bwo gutora
Honorable Fabien umugabo nzi wame wibuka ko la premier souveraine nduvuga ko igihe bibaye ngombwa ubwo buryo abudakoreshwa kubera abantu batwabarungikiwe n'imigambo nyene iri hano kiretse we wovuga uti jewe sindimo mugabo twabarungikiwe n'imigambo iri hano nayo babwiye kugira ngo rero tugaruke muri procedure uri kuravuga kandi jewe bajya batano n'abarungikiwe na CNDD bashinga amateka ba CNDD bakaba bari hano babiri nakubwiye ko ari mizero umwe nakubwiye ko ari iprona wovuga uti jewe nta mpagaze muri iyo migambo yose niho no vyemera mugabo ni ngufisa ahuri kodutunga kwera ko twabonye yuko umunatokwirwa araja ku muntu umwe mu bashinga mateka cyenda
ariko nyene gusigurirwa abona ko ari wafise ukuri
ndacyo bitwaye umuti ntuba mwinshi ndazi ko nabandi benshi babishaka mugo batinya kuvyerekana ivyo rero bizotera bishika ko bazote bakabona ko bikwiye ko bashinga mateka abona ko yotori kintu abona ko kibere cyane cyane ko kijyanye n'amategeko twaje gutora situatego ambe tutangura rero kuyahonyanga
batano kubashinga mateka 9 bagiye guserukira Burundi muri yara baturuka mu bwoko bw'abahutu batatu mu batutsi mu gihumwe ari umutwa ibihugu byose bigize umuryango wa yase byemerewe bitigiriye z'abashinga mateka bangana muri yara kubera igihugu cya Sudani y'amajepfo giherutse ukwezi bitigiriye z'ibihugu bitandatu bigize yase ubu yara izo bigizwe n'abashinga mateka 54 ikiringo cy'abashinga mateka bari basanzwe muri yara kizohera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka Eroje ulika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
nyuma yaho kigo Ober cegeranya makuru na matagisi mu Burundi gitangarije ko umwimbo wabaye mwiza mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'umwaka w'2017 uburongozi bw'ishyamwe parseme ikangurira abarundi guhindura ingendo ntibwemera ico cegeranyo uhagarikiye iyo shyirahamwe imbere y'amategeko yabivugiye kuri uno munsi wa kane mu kiganiro yahaye abamenyesha bakuru n'inkuru ya mugizi wa Chevaliste Nzikobanyana
Imbere yuko asubirizwa mu mabanga yo kuba komiseri mukuru w'ikigo Ober cegeranya amakori n'amatagisi Leonard Sentore yashikirije mu ndwi iheze kumwimbu wabonetse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 ushimishije ivyo biratera amakenga Frostin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi kugira bahindura ingendo mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uno wa kane uwarongoye Parseme avuga ko ico cegeranyo kivuga ko umwimbu wabaye mwiza kidatahuritse uwo muhinga mu by'ubutunzi afatira ku ngorane zibonekeza mu gihugu
igihugu kimaze imyaka 2 todo croissance y'umwimbu yarabaye negatif isubira inyuma nko 2025 2026 igihugu amadovize ari make agora abinjiza ibidano byo bya importation ibiki turavye dufate nka karoro nko 2014 aho twita ko twari muri situation normale ubasanga nka rosette ijanye na impôt sur avec le commerce extérieur ugasanga ari miliyari 56 mugabo ugacusanga nibavuga ati baronka miliyari 90 akibwira ati none wari ngora mukuru nka madovize yo kwinjiza ibintu bigwa abantu ubukene buhari byongere kugura ibintu atukumbure bitiyongera cyane domande interiere abanyagihugu niho bashobora ati none uwo mwimbo uba uri kuyongera gute
ico mara mazinda abatemera ku mwimbo uri kuriyongera mu kigega cya leta nuko iruhande icegeranyo cy'amatagisi n'amakori hobaho ikindi cegeranyo cerekana uko yakoresha umukuru wa Parseme akavuga ko ibyo bigengwa n'itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta akoreshwa
kugira ngo umuco rero ucubandanya nuko raporo isohoka ku mezi atatu yerekana umwimbo winjiye n'ingene wakoze isubira igasohoka uko byumvikana ingene uvuga yuko amakuru aduga nk'uko ari biteze mugabe icegeranyo cy'amezi atatu tugisohoka cyerekana amahera yakoze ibiki mbega ingurane leta yakagenda igenda imeze gute mbega solde amahera ari kuri konti ya Trésor Public angana gute ibyo byahora bisohoka kera bikabasha bihagarara kuko umwaka wose 2026 ntibyasohotse
ikindi Faustin Ndikumana yibaza ko coba kizingamitse ubutunzi bwategerezwa kwinjira mu kigega cya leta n'uburusho bw'umurengera exoneration mu kinyamazuru naha nyene warongoye Parseme arafise icyo asaba uburongozi bw'ikigo Ober warongoye ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo asaba uburongozi bw'ikigo Ober gishinzwe kwegeranya amakori n'amatagisi kwemera ko ubugenduzi bwa leta uhabwa uburenganzira bwo kugenzura ukuntu ico kigo gikora nk'uko bikorwa no ku bindi bisata vya leta bijejwe ubutunzi nk'uko Faustin Ndikumana abandanya bivuga.
Ikindi ni kica exoneration urushoba butangwa mwishi burengeje kuko igihe buguma buhera burenze miliyari ijana ku mwaka kandi itegeko rishira ku miliyari 20 ni ibintu cyabubati bagumabwakiragira abayagarukana bagarukane ntunabone konti ivuga iti tugira twirekane nk'amahera ya exoneration yatanzwe nayo umwaka weze ngaya yagarutse turayabona. Cya gatatu ni iki gisata cy'amabuye y'agaciro mine kuva kera dusaba trasabilite y'icyo gisata muri Trezor Public. Twe turafise inyota yo turabona mbega rosegiteri mini iri kidufashe iki mu bijanye na Trezor Public.
Mu ndwi iheze uherutse gusubirizwa mu burongozi bw'ikigo OBR yari yatangaje ko mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 hinjiye mu kigega cya leta imiliyaridi 178 mu mafaranga y'amarundi i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Iri ni Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Wakumva Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.3 mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94.9 na 95.2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva Ijwi rya Amerika ni ukwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumve Ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru kuri radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye kubezo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwarateye iteka bwongera buraha udushimwe abakenyezi 13 baturuka mu bihugu bitandukanye byo ku isi kubera umwete n'ubutware bwabo mu turere babamwo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Amerika Melania Trump kumwe na Thomas Shannon icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga barashikirije udushimwe twiswe 2017 International Women Courage Award, dushimwe twagenewe abakenyezi barinda mu mwaka w'2017. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabashimagije avuga ati ibyaranze ubuzima bwabo ni ibintu bizobandanya guha inkomezi abandi bigasaba ko bibwigwa bigashikirizwa hose. Aba bakenyezi bakarorero bagwanye ku rugamba mu kugwanya akarengane n'intwari nyakuri. Bane muri abo bakenyezi bahawe udushimwe babisabiwe n'ibiro by'amambasade za Amerika ziri mu bihugu by'Abarabu n'i Buraya. Madame Melana avuga ati aba bakenyezi by'ukuri barayoboye urugamba ku badashobora kwigwanira. Sir Caroline Tahan Faka yasabiwe ako gashimwe n'ibiro by'ubuserukizi bwa Amerika muri Kereziya Katolika i Roma, akaba ari umubikira akorera ku ishuri ry'abana bato i Damascus. Yakoze ibintu byabangamiye ubuzima bwiwe mu gufasha abakristu n'abo mu idini rya Islam. Yarakoze ibikorwa byo gufasha cyane abantu bateshejwe ingo zabo n'abana. Faida Tabet nawe nyine yarakoze ibintu byabangamiye ubuzima bwiwe mu guhangana n'iterabwoba muri Yemen. Mu bikorwa byiwe yarakoze cyane ibijanye no kubuza abana b'abahungu kuja mu migwi y'abagwanyi ba Al-Qaeda. Arashira habona igice cy'uwo mugwi cyari ko gihamagarira abana kuja ku rugamba. Yarongeye arashira habona inzandiko zakoreshejwe na ONU mu kwerekana inyuruzwa, ifatwa ku nguvu n'ibindi bikorwa by'ihohotera rya kiremwa muntu byagizwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Inyuma yo guhunga ubuzima butari bworoshe, Janet Algezi yaragiriwe iterabwoba n'umuryango wiwe kuko bavuga ko yabambitse icyeyi mu kuvuga ingorane ziwe ku mugaragaro. Yafashije guhagarika umuco wo kutavuga ibibazo byo guhohoterwa mu kibano. Nk'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira umwidegembyo w'abakenyezi muri Iraq, Janet yaratunganyije ikigo cyakira abakenyezi kikabaha inyigisho, umutekano, ubuserukizi mu butungane ku barokotse amabi afatiye ku bitsina bashika ku 500. Uwundi mukenyezi ni uwahoze ari umwigisha wo muri Turkiya,
Sadete Oskan yashize ahabona ihohotera ry'abana rifatiye ku bitsina ryagigwa mu ishure yakorerako. Ibyo byatumye kugurugwa amatohoza ku mukuru w'iryo shure naho habaye kuremerwa kugira asokorwe urubanza. Melania Trump avuga ko ubuzima bw'abo bakenyezi butwibutsa ko ukurinda bituma umutima w'umuntu ugira ubushobozi bwo kwiyumvira gukora ibintu bikomeye kandi byiza.
Ibyo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You
Juti mwese mkundi la juu ijuwe di Amerika ligani ya tuwateguri mwaka kanya wa igarukenga tuuleho kandi ya kanya kukushi na engineer ya dufashe mwenge bugizi uma hamungi na fasila ya dufashe je kwegiranya ligani ya tuwateguri kwe mikongo wa kumuna Federica Mundikije makuru na yu mwashikijwe na Rosine Munezero na koze kudutega matui tulabifuje amahoro umuzi mwizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.